Twashimire komandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda mu Burundi muri ko mutwumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19.22 mu Rwanda mukatwumvira kuri FM 104 n'ibice bitatu by'ijwi rya Amerika muri Uganda twumvikanya kuri FM 88 n'ibice 9 ya Voice of Muhabura ku isi hose turi live kuri wezi 3 akaburungu radio yacu VOA akaburungu.com adresse ya Facebook yacu Instagram X ni VOA radio yacu ikaze mu kiganiro muri isanga ikiganiro muri isanga cuno munsi mwagiteguriwe mukaba mugiye kugishikirizwa na Diana Nini Nahazwe nkuko vyama ni kiganiro kiremesherezwa muri studio y'indwi ku ijwi rya Amerika
muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Ituka cha politike niyubahirizwa ry'agateka kazi na muntu mu Burundi biteye impungenge abatari bake muri mwo harimo Ecclesia Catholica biciye mu itangazo ryasomewe mu misa zitandukanye za paroisse yose gukira Ecclesia Catholica mu Burundi inama ya Episcopi Catholica iheruka gushikiriza ijambo yerekana ingene Burundi bwifashe mu bisata nkura mutima bitandukanye mu vya Episcopi Catholica bashikirije muri iryo tangazo harimo ku Burundi bwoshora kugaruka nituze kurwanya kudahana kwihanganiranira mu vya politike kubahiriza agateka kazi na muntu gufata mu minwe ikibazo c'ubuzima buzimvye kunagura igisata c'ubutunzi amafaranga y'agaciro n'ibindi muri sanga no musi rero twatumiye musenyeri mukuru Simon Ntamwana yahoze atwara diocese nkuru ya Gitega iri ku murwa mukuru wa politike y'u Burundi akaba yarigeze no gutwara inama ya Episcopi Catholica muri ico gihugu kiguriyemwo abakatolika musenyeri Ntamwana rero tumwakire ni nararibonye iraza kutuyagira ku bihe vyamuranze byongera nadufasha no gutahura uko Ecclesia Catholica ibwirije gukorana na leta kuneza ikibano na Benecho tudasize inyuma ico Ecclesia Catholica igona kwibazo bimwe bimwe musenyeri nta mwana kaze ku ijwi rya Amerika kandi mwakoze kwemera ubutumire bwacu
murakoze cyane turagize bwake turagize mwiriwe mwebwe mwese muriko murakurikirana ikino kiganiro ndabashimira cyane ko tugisangiye
murakoze musenye mukanya narimvuze ko muri nararibonye kandi sinibeshe muri iyo ubu muri mu karuhuko kizabukuru mukabayemo gutega musenye
ya karuhuko kizabukuru nyene gatangura gutera gutera ubunebwe ariko umuntu amazemo amezi abiri ane atandatu arahava agashikira uburyo bw'uko aba muri ako karuhuko mu kwakira udukorwa tutaremereye mugabo kandi twingira akamaro ariko rero jeho ndahiriwe nk'uko bavuga mpiriwe mpishije nuko kandi mfise umugwi w'abakristu nita umuryango w'abuzuriza mana umuryango w'abuzuriza mana nkawushyiramo amashami atatu amashami agizwe n'abalayike abakristu basanzwe mu ngo zabo hakabamo ishami irye babikira hakabamo n'ishami y'abasaserdoti uwo muryango rero ubu urampa utundu twinshi tw'ugukora kandi ndabihimbariwe ariko kandi ntibagiye gutabara n'eklezia uko nayiragijwe bampamagaye mu butumwa kugutanga gutanga ikonfirmasiyo ndagenda cyanje kuguhagarikira uwundi mugirwa mweranda niko kuko ibyo rero nibyo ubu nkora ngumva umva mpimbawe nako karuhuko
yego
kagahuza kakamba karyo kugusenga cyane cyane
muradza muratwibuka
abo bose bangiriye neza
mu gusenga muradza muradushamo mutwibuka muri uwo muryango harimo impfuvyi iyo tuvuze impfuvyi haba harimo izi ntambara haba harimo impfuvyi zitandukanye turaza kubigaruka ko handi hato musenye ariko hajya inama y'abepiskopi katolika mu Burundi mwayitwaye imyaka ingahe kuko mwari mutubwiye ati umuntu araruhuka barayakoze bitandukanye byinshi rega kuva kuri ya myaka mwinjira muri Ekleziya Katolika kugira ngo mutangure ibikorwa bitandukanye mwayimaze mwe imyaka ingahe muyitwara inama y'abepiskopi katolika
ukurongora inama y'abepiskopi nyezina ndabimazemo imyaka 12 kubera ko nyene hari mu bihe bitoroshe hanyuma rero bagenzanje barasaba yuko nomara iyo myaka mu bisanzwe na umara iyo myaka yose twamatuma imyaka 6 ariko nyene mu bihe bitoroshe tubona yuko abepiskopi babona yuko ari byiza kubidahinduka birashoboka nibyo rero byashobokeye nibyo byanze
kubarabize
ariko kandi naratwaye n'inama inama ihuza abepiskopi b'akarere ka Kongo ka Repubulika Demokratike ya Kongo hamwe n'u Rwanda n'u Burundi iyindi myaka 6 ibyo byose rero bigatuma bagira ingendo nyinshi cyane amanama menshi cyane mugabo Imana ishimwe byarashobotse none raba
ni nyuma y'imyaka rero 12 mutubwiye haba mu Burundi muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu mabanga yo kuyobora igihugu c'Imana mu butumwa bw'umwungere nikiye mwama mwibuka co bacara abashitse ku mutima kikabanyuraga musenye aga telefone ka musenyeri Simon Ntamwana karavuyemo ariko muhinga bw'ivyuma babidufashijemo basubire bamuturondere turiko tuvugana herereye i Vaticano muri Kano Kanya yagiye mu tumwa bw'ibi bwa misi yose baramuturonderera kugira ngo agaruke atwishwe kwibazo bitandukanye dufise n'ivyo namwe bwe mufise kuri Facebook yacu mukamuri ko muradukurikira mushaka guterera ivyumviro mushaka kubaza ibitandukanye muturungikire ama numero yanyu ya telefone mubicishije kuri Facebook yacu ariyo VOA radio yacu turarindira ko muhinga bw'ivyuma batugarukiranira musenyeri Simon Ntamwana kugira ngo abandanye atwishura utubazo dutandukanye haba mu vyamuranze mu buzima bwiwe akiri mu mabanga atandukanye yajejeshejwe na Ekleziya Katolika mu gihugu c'u Burundi lana vyivugiye muri Republika Demokarasi ya Kongo birumvikana ko hari byinshi yagiye acamwo hari politike zitandukanye z'ibihugu byo mu karere ka Afrika y'Ubuseruko byose turaza kubigaruka ko aragarutse ku murongo wa telefone musenye muratu ego muratu babarira ivyuma ntibisezerana ariko ndanasaba imbabazi abakunze bijo rya America sinzi ngene byari bigenza ariko ni byiza ko mugarutse ariko ndavuga nti muri iyo myaka yose mwaciye mu haba mu Burundi no muri Republika Demokarasi ya Kongo birumvikana u Rwanda mwarahakure n'ahandi ni igiki cabanyuze cabashitse ku mutima mukavuga muti iki kintu muri no myaka namaze ndongo igihugu c'Imana sinzovyibagira
burya akarere ka Afrika yo hagati karafise uburyohe bwako cyane cyane mu biraba ubuzima bw'Ekleziya Katolika nibwira yuko ako karere kari mu turere twa Afrika twa twagize bakwiye by'umugisha w'Imana karonka abantu benshi bakira neza Ekleziya Gatolika haba muri Congo iharanira demokarasi haba mu Rwanda haba mu Burundi abakristo ba Gatolika nibo benshi niho rero icyampimbaye rwose mu buzima bwanje kwabaye guherekeza abo ba Kristu mu kwemera kwabo kwatumye bamenya ingene iteka ry'umuntu ringana ingene ryotezwa imbere ingene twagenda turagitwara ariko kubuke uko bwije icyo rero kiraheza kirampimbara cyane ari nacyo cyagiye mu mutima mu ntimatima y'ubutumwa bwanje kugerageza gukomeza iteka ry'umuntu umuntu rero umuntu nk'uko tumusanga mu ijambo ry'Imana ngiyo indoto namye fise ngintumbero nuno munsi ngumana mu mutima wanje kugira ngo ndabe ko uwo muntu twumuteza imbere twumubaha twumukunda ukabwiriza gukundwa ntiduhave tumwitiranya n'ibindi ntiduhave dukurikirana izindi nyungu ataco ziri buzanire koko abantu atari imbere ukubaryanisha
murakoze cyane uko
dushobora kubibona
ego murakoze cyane Musenyeri Simoni nta mwana mu nkundire gato nkubitire ku mirongo ya telefone hari abanyagihugu bafite tubazo bibariza turakira Izaha ikaze ku juge America Izaha uratwumva
ndabumva neza cyane ndi muri Kenya
yego akabazo kawe
ikibazo cyanje kijyanye ngomba kubaza nyakubahwa Musenyeri Mega Burundi kuvaho jewe mfite imyaka 20 ni donc mfite imyaka 35 y'amavuko ubisanzwe dushaka kumenya Burundi buri ko buva hehe buja hehe twebwe kubajene b'iki gihe ku myaka dufise n'ubuzima buhanze igihugu uno munsi murakoze ikibazo cyanjye ni iki
Izahake aho muja naho muva ubiruranishije mu byo kwemera Imana canke mu cyaha gisata
Monsi kurira neza gatoyi mukambwira ikiganiro aho kivuye naho gishitse ubu kugira ngo
yari ko aratubwira bimwe mu byashoboye kurangura mbwa wibaza yuko akabazo ka ushaka kwa kwishura aruranishije kuki wifuza ko akabazo kawe Musenyeri nta mwana kishura aruranishije kuki ubukunze mu bwahe bwo kwemera bwa politike canke bwige
bwo kwemera mu kuri Ekleziya Gatolika turavye itangazo Ekleziya Gatolika yasohoye
urakoze cyane ngira umunsi mwiza ego telefone yewe yari kuri anatume na matwi turasaba imbabazi nimba namwe byababangamiye mu matwi Musenyeri avuze ku itangazo ryasohotse ngira yavuga rya tangazo riheruka gusogwa n'inama y'abepiskopi katolika mu Burundi aho berekanye ico uko babona Burundi ubuzima bw'Burundi mu bisata bitandukanye ubutunzi agateka kazi na muntu n'ibindi simwe mwishure uwo mukunzi w'ijwi rya Amerika amagari muri Kenya
iteka ry'umuntu kuri twebwe umuryango w'Ekleziya Gatolika nagahambaye iteka ry'umuntu ntirishobora gutandukana n'ukwemera kwiwe mbere uko kwemera naho kutoba ukw'Ekleziya Gatolika naho kutoba ukw'Ekleziya Gatolika niyabwo umuntu yemera Imana akemera yuko ari yo ndemyi nuko imuha ubuzima atariwe ariko ari ikibanza hagati ya bene wabo mugabo agisangiye nabo kuko Imana yabashatse bombi yabakunze bose iryo teka rero iryo teka niryo nshatse kukwishura ku mugenzi iryo teka nta ushobora kuri komakoma nta urifitiye nta ufite uburenganzira bwo kuri hutaza bwo kuri mugaza bwo kuri aba icisho rihibitse nkuko mengo niwe arigaba ego abantu turazi twese yuko babanye bashobora bashobora kubwiririkanya bagashobora gushika ku neza ibahuza nkuko kandi bishobora kubangira kuri uko kubwiririkanya ugasanga bararyanye mu gihe rero bibashikiye nongaho iryo teka niryo baza bagarukira naho twashwe naho twaryanye naho twagiriraniye nabi tugaruke n'ingoga kuryubahiriza kuri kunda ni naho mbere dushobora gutezanya imbere nk'uko umuntu wese abyipfunza
iryo teka gifashe gute kuganya ugamusenyeri mu Burundi ariko yegereza amatora muri 2025-2027 tugarutse muri rya tangazo rya bungere ba Ekleziya Katolika mu gihugu cy'u Burundi kuganya iryo teka gifashe gute
nibwira yuko tugenda natwe dutera imbere mu kumenya yuko umuntu ariko atihabwa nk'uko n'abakurambere bacu basokuru banyokuru bagenda barabitureresha babirereshe abaje imbere yacu bakababwira neza yuko umuntu ariko atihabwa icyo gihe rero umuntu ariko atihabwa araheza koko akubahwa mu burenganzira bw'ukubaho akubahwa mu burenganzira bwiwe bwo kuvuga icyo yiyumvira icarota nawe kugira ngo amererwe neza nuko mu kugenda afise ibyunganira iryo teka aho hose ari ari mu kumubungabungira amagara ari mu kumusigamira utwo atunze ari mu kuduteza imbere ari mu kibariza ibyo byose bikabwirizwa kugenda byubahirizwa kubera rya teka mu Burundi rero hariho ibibi birikomeretsa hari abarikomeretsa bari mu kibano gisanzwe naraye numvise yuko hari abantu babiri bapfuye bakurikirana muri komini Bugendana bishwe kandi ari abo muri CNDD-FDD byarambabaje cyane kuko narinda bazi kumva yuko bishwe gutyo jewe n'ukuri biranyereka ingene tukiri mu ishamba ry'ukwicana tukiri mu ishamba aho itegeko ari ryarindi akaruta kandi karakamira birakabura ivyo nyene nivyo bitobaye ariko kandi no mu ntwaro turabona abirekura bagaheza bagaciba baba bakagirira n'aba babanyi babo bakagirira n'abo bamye bakorana nuko bakabakanga ibyo rero nabyo nyine biratumba rya teka ryononekara ni nacu abo bungere bacu bahavuye bagira batemwe oya n'ukuri nde dushobora kunumba cyane cyane abantu bagiye gufata ingingo zihambaye mu mwaka umwe cyangwa mu myaka ibiri ziraba ugutwara igihugu cyacu byo babyiza babimenye kugira ngo babihubure kandi nibwira yuko aho kubwanje baragize neza cyane kutwibutsa icyo dutegerezwa kutwibutsa icyo twogwanira aho twoba turi hose baba rero abatwara baba batwarwa nibubahe iryo teka ry'umuntu mu mpande zaryo zose niba mbere gushika naho n'ubu batiyumvira kumwe badashobora kumuryagumba ngo nuko batiyumvira kumwe kuko aho tuzabatirwa turakomeretsa ya nama twigira yo kuba abanyedemokarasi yokuba yokusoneranira mu kugenda twubahiranira ibyumviro byacu bya politiki.
Yego. None ga musenye kuri ibyo byose mutubwiye abo bibugendana abandi batandukanye bavuzwe hirya no hino mu Burundi utundi tunenge twagiye turadomwa kuri tokini inama nkuru ya Episcopi Katolika mu itangazo ryabo kubganyu mwibaza ko intandaro yayo mabi atandukanye Burundi bwagiye buracamo n'ubu mukaba muvuga muri Kiliziya Katolika ko akihari ari ikintandaro niki.
Emre kubganje narabivuze harashize utusi kubganje nuko abantu bagenda bararyanira amatungo abo badutwara cyane cyane usanga ariho baduha ako karorero kukuryanira amatungo kukusenekera kanaka kuko yoba afise utuka twinshi cyanke utundi dutungwa twinshi ugasanga turamukuye ku musozi kubera ko dushaka ko dutabikira muri iryo tunga ryiwe kandi tugira tuti akabandanya atyo azoturusha igihagararo jewe nabanye politike ngira ngo 80% ku ijana mu bategeka kandi kuva kubo hejuru zengira nti uwo mutima uhinduka twoshobora n'ukuri kurongora neza buno Burundi nacyo kikaba igihugu giheka abana bacu bose kibagaburira neza kibitwararika bose atanumwe avuyemo uko kwikunda rero uko gushaka kurundarunda amatungo ngo aziwanje honyine kumubanye ntagende kururi ya wundi kumutumba ukurikira ntihagire ikiboneka kimuhiteka ivyo iyo nyifato niyo je nibwira ko yadukwegeye amabi yose tubona mu Burundi.
Murakoze ku muco muduhaye dusure ku mirongo ya telefone twakira Jean Pacifique ikaze nawe dusangira ikiyago na Musenyeri Simoni Ntamwana yaduteiteka yo kuba muri sanga y'uno munsi uherega Jean Pacifique.
Mwerewe neza mpinda baramutse mwerewe wa Zambia mwa mkuru wa Rusaka.
Akabazo kawa
akabazo ahuko na anungo ka akabazo ahuko na chanka hanini na angichi umbiro chanyi chitetelezo chanye umbiro chanye chanyi chitetelezo chanye kute mwko igihugu cyangwa kugira ati butabikanye butundi bwacu bw'igihugu twakumvikana nyine ukuntu kwitangira kuko byose ni byacu nta kuvuga ngo bariya ngo biherekanye bonyine cyangwa abana bo biherekanye bonyine ni nabo tubate kungurana ibitekerezo kuko umuntu umwe ari wafashe ikintu akakiyerekana wenyine usanga nta kintu ari gushika ariko bibaye ngombwa ko babisangira bose tangi tekele tuwa jenda mungu la nai tekele tuwa tangi vini kitu jenda nienza
urakoze chane urakoze chane Jean Pacifique nga humri Zambia. Jules nawe uratukumva Jules uratukumva Jules mwinga bw'ivyuma bariko baragerageza kumva ko Jure bo mwumva hanyuma rero ga Musenyeri tugarutse kuvyo mwariko muravuga uno musi mu bindi vya bigihanze u Burundi mwibaza yuko amacakwiri y'ubwoko ari kimwe mu bibazo bivugwa mu Burundi canke ico kibazo co caravuyemo ntikiri muco twokwita ikibazo kifatika kihari
kubganje amacakubiri y'ubwoko azanwa nico mbejeje kuvuga kwa kwikunda kwa gushaka kwigarurira amatungo dushoboye kugenda turayora mbere binaciye no mu busuma kenshi kuko twarabonye abatunze abatunze mu mwaka umwe mu myaka ibiri bari mu butumwa bwo gutwara ugasanga bamaze kuronka miliyoni miliyardi kubera ko nyine biba biciye mu nzira itariyo. Niho rero uku gushaka kuyora amatungo gushaka kuyihereza ko jewe jenyine bica binyosha kuronka akagwi kabagenzi twubwiririkanya kugira ngo bya bindi bintakarane kugira ngo bya bindi sindabisamaremo niko rero kugenda gutora mwene wacu cyangwa mu byaranje cyangwa umukwe wanje n'ibindi mwene ivyo ugasanga rero babandi bagiye gutorana batyo bakurikije amaraso yabo bakurikije amamuko yabo ivyo bigaca biba urudubi abandi bakabona yuko ari umugwi hariya wagiye hamwe cyane rero mbere ugasanga bagize bati babandi nabakomoka kuri uriya mundu ibyo rero bigaheza bigakomeza bigatuma abandi biyumvira yuko yoba ari amacakubiri ya moko kubwanje ayo macakubiri ya moko siyo ari intandaro ya y'uburyarya buri mu Burundi eka je nibwira ko ayo moko atawoza kuyaryanira ko azi neza yuko atayihaye azi neza yuko twese tuvuka nkuko wa mutunzi Yobi yabivuga tuvuka turi gusa turi mburungu abavyeyi bakatwambika nuko utwo izo bafise hanyuma n'igihe dupfuye tugasubira inyuma emwe ata manoti badutekereye n'ukurida akaguma ngaho none rero ngazi neza yuko twuramuka dutegereye yuko iryo tunga ibyo byiza biri mu Burundi byosangirwa bigaheza bigashika kuri bose n'ukuri Uburundi bwotekana Uburundi kandi bwotera imbere n'ingoga ugasanga turashoboye kunganira igihugu kizima mbere n'amakungu agaheza agahimbarwa no kubona umutahe wacu uboneka.
Hama utwo tunenge dutandukanye dufatiye kuri ya mipaka nayo yugagwa ndazi ko mu kwa gatata w'episkopi ba Kongo b'u Rwanda bahuriye mu Burundi barasohora itangazo bavuga ati yamara Burundi n'u Rwanda nibaraba abanyagihugu abakirisu bariko bara habonera makuba kandi ataribo navyo ivyo bintu mubivuga kwikiga musenyeri gushikaho vyanka kumubanya banano yundi imipaka ikugagwa bikaba nk'ico mwise urudubi niko mwavyise.
Emwe ndibuka ijambo umukuru w'igihugu cacu nyiricubahiro General Evaristo ndayishimiye yavuze ariko aripfuza umubano mwiza hagati y'u Rwanda n'u Burundi ati umubanyi nta kumwiteranya ko niho rero je nogira nti iryo jambo yavuze egome nibwira yuko ridutuma twipfuza yuko ibyo byabaye byo kugara imipaka vyotezura n'ukuri byaragiriye nabi abantu batari bake b'abanyarwanda bizira mu Burundi b'abarundi bigira mu Rwanda bakagaruka bose bakaza basumye kugira ngo bateze imbere utwo bariko barakora kandi boroherwe. Nibwira ko icyo kintu nkuko twese tubyifuza cyo koroha maze ibigora nyevyukuri bigaheza bikaronderwa iyindi nzira iyindi nyishu atari ukugara amayira kandi tuzingene amasumo yama ari yamari kumubanyi kuko nyene ari umubanyi azi neza ico nandi makeneye nkuko nandi mbanzi cyakeneye duheza tukagenda turaguranana tukagenda turasangiza nyotwe dufise nico gituma rero nico choheza kika kikoroshwa ego byabaye ku ruhande rw'i Burundi umuntu agenda mu Rwanda ashoboye gushikira yuma ashoboye gushikira iyo mipaka arugururirwa hanyuma akagaruka mugabo nibwira yuko n'u Burundi bwo turonderera uburyo twoshobora kukubitira muri icyo gihugu tutarinze gutama.
Murakoze twakire Olivier ikaze ku ijwi rya Amerika.
Ego murakoze.
Uherereye Olivier?
Ndiyo merereye mu Kinyinya.
Kinyinya ni muri mu ntara ya
Bujumbura.
Akabazo kawe rero kwa Musenyeri Simoni Ntamwana, Musenyeri mukuru.
Mbanje kumuramutsa Simoni Ntamwana.
Arakumva.
Nataka kuba
ego
ikibazo cyanje kihagaze uko ndashaka kubaza Simoni Ntamwana kimbe uko gwiki ni giki yofasha leta ya kino gihe uburyo urabona imipaka ya rugawe ibyitwaje umubano mubi ni giki yofasha kuburyo twebwe abanyagihugu tugeze urigwe nuko kuno vuga imipaka ni giki yohanura leta kugira imwumve kuko isanzwe tuzi yuko ari n'umwesikoti mukuru anahanura ikumvikana.
Ubwo ntiyarahejeje gutanga impanuro ga Olivier wava umusubiza inyuma reka ndagutumije
kubivuga.
Yego, aruheje kubivuga.
Nari mbejeje kubivuga nibwira yuko ikiganiro ciza coja hagati yabo badutwara ab'i Rwanda n'ab'i Burundi nte ndumva yuko twoshobora gushika ku nyishu nziza ego muri kahise turashobora kuba twarahemukiraniye muri turiya kandi bitavuye byanse bikunze ku mutima mubi nico gituma nibwira ko ikiganiro ciza cyoshoboka ntidusiba kubihanura ntidusiba kwerekana ingene ikiganiro umwe n'icyo gishika ku neza n'ingoga ugusumba umukazo ugusumba uko kwiyugarana ku Burundi bw'iki gihe hambavu y'u Rwanda nk'uko n'u Rwanda buhoro buhoro guhava rujya ruti nanjye niyugare maze twe ngaho turi abantu twogira tuti twarabishanije imigongo abarabishanije imigongo imwe baba bashaka nyene kumarana nta kundi baba bashaka kuvana mugabo simbona ingene umuntu yotera u Rwanda ngo arushire hariya cyangwa u Burundi ngo arushire hariya ngo vambavu y'u Rwanda ahubwo ko turi kumwe turondera uburyo bw'uko uko Imana yatwiterekeye hamwe kubandanya tuguterera mbere kukaba kwiza gusumba.
Musenyeri muvuze ivy'u Rwanda n'u Burundi muvuze mwebwe abavuga abanyagihugu niki nje niyumvira ba Barundi bari mu ikambi ya Mahama mu Rwanda harabari Mahama harabari muri Tanzania zanduta na zande kiriya kibazo coco mu kivuga kwikice impunzi z'abarundi gikwiye gukogwa n'icahe kugira ngo batekanirwaho bari bashore gutahuka mu gihugu cyabo.
no kuri impunzi ariyo yose uri yagiye ejo yagiye higa ejo numuntu agowe cyane mu mutima wiwe abatari bakeje we narabiboneye ahimahama narababonye nuko aho tandutaza zamkabila naragiyeyo nuko narababonye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika abaronse ubuhungiro hariya bagashikayo mbere bagahabwa n'ubwenegihugu burya aho wavukiye emwe hamahagoye hamariho handitse mu mutima aho wabonye ubwa mbere aho wataye uruzogi hama hakumotera nicyo gituma rero impunzi uko zoba ziri kose bozorohereza kugira ngo zigaruke mu Burundi kugira ngo ibyo bishoboke ku ruhande rw'Uburundi nyene ni habe uwo mutima wo kugiriranira impuhwe kugira ngo abo bagiye nibahave baza ba biyumvira ngo turagowe nitwashika nkuko kandi nabo nyene mu mutima boza bagira bati twebwe dutahe tugende dufashanye n'abari kubaratwara egome aho twavayo byari bibi twahunze icyagira kitugirire nabi bagaheza rero bakaza batekanye muri iki gihe ndabona yuko boramuka baje nawe nu amakungu arabibona n'abandi bari mu Burundi barabibona boshobora kuvuga bati nimuze tuzobakirana umuvukano tuzobakirana kubategera yego turabizi ingene intwaro y'imigambwe yama imeze uyu munsi umugambwe wose ugira uti noronka abanywanyi noronka abiyongera mu banje nako kantu kariho mu Burundi cyane cyane imbere y'amatora ivyo vyose niho biri mugabo je ntivyombuza ko nigarukira n'umutima utekanye ku ruhande rwabo nabo babakiriye hariho ikintu cyiza nibo barungika babirukanye nibo barungika babaranduriye kutu uduhema bashobora kuba barihishijemo bobafasha kubitegera bobafasha kubona yuko ari ikintu cyiza cobashikana iyo baje bava mugabo kandi udashaka kuza akoroherezwa n'ibyo bihugu byamwakiriye cyanjye bikamurunderera aho yoshobora kwakirwa wewe yibwira yuko ashitseyo yomererwa neza
amakuri babandi nabo baciriwe uwo guherayo aho mvuga babanye politike bagirizwa ibyo mu 2015 kuba bo barahatse kugira uruhara mu ihirikwa ry'ubutegetsi bwari buhari ico gihe nabo ubutumwa gusa nk'ubwo turungitse mu makambi canke buratandukanye
bushobora gutandukana gatoyi kuko abo bari indongozi ariko rero naho bari indongozi nabo nyene sibiko ko byukwica nibwira yuko nabo nyene bagifise agatima keza ku gukunda Burundi ninacyo gituma mbere iyo bari bumvise yuko bimiriwe noneho baca bashangashirwa bakagira iyo mirwi y'ukugwana mugabo bo kumva yuko batimirwa bo kumva yuko batarabwa ibi boshoboye kuzana amahoro ariko ndazi neza yuko amategeko y'igihugu kuri bene kuyashinga no kuyubahiriza bagira bati iri ryararenzwe ko niribanze risubizwe mu buryo jewe nkagira nti no kuri ugo rugero ntihabuze uburyo bwo gushika ku cyiyumviro cyiza ku cyumviro cyotekanya uwo yagiye ahunga ibyari byabaye nk'umuhinduri 15 nibwira yuko yogaruka abo bamwakira nabo bagaheza bakamwereka yuko atagenda ashikira mu munyororo atagenda ashikira mukundi kuburagizwa icyo akora icyo yipfuza bagaheza rero bakabishyirana none mu nama ugira ngo nubwa mbere uwo yakoze ikibi ashobora kugira ati nukuri ubu ndategereye ndashoboye gusaba imbabazi ndashoboye kuba narihenze mugabo uko kwihenda kwiwe biguheza ngo kumuheze mu gahinga uko kwihenda kwiwe ntikumugirira umwasi w'igihugu ubu no mu myaka yose ntabiba na gatoyi.
Murakoze cyane ku nyishu zanyu. Turasubira kuri telefone twakiraga kwavuga kwa ikaze ku ijuru ry'Amerika uherereye hama akabazo kawe kwa Musenyeri Mukuru Simoni Ntamwana.
Nigakwavuga cyane ijuru ry'Amerika yakoze igisagara mu Rwanda. Ikibazo ngira ngo mbaze Musenyeri ibibazo bibiri. Ikibazo cya mbere, ese kiliziya y'Agatolika hamwe n'abepiskopi b'Agatolika ko bagaragara akenshi banenga ibyemezo amaleta amwe n'amwe yo ku isi aba yagiye afata, kiliziya y'Agatolika ikagaragara inenga ibyo byemezo, ese ifite uburenganzira bungana gute ku buryo yanenga ibyo byemezo amaleta aba yagiye afatira abantu bagiye batandukanye? Ikindi kibazo ngira ngo mubaze muri iyi si dufite ibibazo nyine by'intambara mu bihugu bigiye bitandukanye. Hari iriya ntambara iri muri Congo, hari Ukraine n'Uburusiya, hari na Israeli na Gaza. Ziriya ntambara Kiliziya y'Agatolika ibivuga hirya. Adusigurire mu buryo bw'imyise byari ibibazo nyine mubaze.
Urakoze gakwavu ngaho mu Rwanda, ugira umunsi mwiza.
Muduge
ku ijambo Musenyeri.
Uburenganzira twebwe Ekleziya Gatolika dufise bwo guhamagara bene wacu aho turi mu gihugu kimwe turimo ngo tubakebure, si uko tubarusha ubwenge, oyaye, si uko kandi twaba tubarusha inguvu z'uko batakuzuku dushobora kubakubita ku munwa yibambewe. Uburenganzira dufise si n'ubwacu, uburenganzira twebwe dukoresha, twebwe twirukira. Nubwo nawe wega kwavu woshoboye gukurikiza n'iryateka ry'umuntu, ndakubwira yuko ribwirizwa kubahirizwa, ribwirizwa kugirirwa neza. Umuntu ntiyigere ahungabana mu iteka ryiwe. Iyo rero tubonye ibintu birihungabanya imwe uwo ariko arabigira, twebwe turasubira tukamuvunira akaguhe, ntiwe ntituja kumupfunga, ntituja kumurega ahandi, mugabo twifashe ruto mbere turaheza tukamubwira yuko iyo nzira ariko aracamwo itoshoboka gutekanya we n'uwo ariko aragirira ibyo ariko aragira. Twebwe rero dufatira ku iteka Imana yaturemanye, ku ijambo ryayo, ku ijambo Ekleziya Gatolika igenda irigisha abantu kugira ngo bashobore kurangura, gutegekanya umubano mwiza, umubano bateza imbere bose.
Murakoze. Imbere yuko muca mwishura kuri kajya
ngwano zindi.
Yego.
Nizo ngwano zindi rero ikibazo cya kabiri niyumvirize umubyeyi wacu papa wewe ashinzwe kugenda aracebura amakungu nukuri ntiyigeze abiteha yaragerageje uko ashoboye kose, afatiye nanone kuri iryo jambo ry'umukama, afatiye kuki iryo jambo ry'umukama ritubwira riraba iteka ry'umuntu. Nta bindi twishimirije.
Murakoze cyane. Hama gamusenyeri, sinzi ko muravyumva, hari n'abaca bagira ko bavuga ngo muri ivanga muri politique mvuzemo ni Eklezia Katolika muri rusanga. Umugambo uri ku butegetsi mu Burundi muravyibuka urababwiye muri 2015 nyuma yaho irasubira babwira uko gukebura niko bafata nko kwivanga muri politique canke politique irajamwe mu byerekeye kugarura intama z'Imana.
Nashaka kubabwira yuko atabuzima bw'umuntu, nta buzima bw'umuntu na bumwe na ruhande na rumwe rwabwo rutinjira mu maso y'Imana, rutinjira rutamurikirwa mu ijambo ryayo nta na rumwe. Kuko izo mpande zose umuntu agenda aracisha mu buzima bwiwe zose zikomoka mu ngabirano Imana yaduhaye, ingabirano y'ubuzima. Ubwo buzima nabwo bukaba bubwirizwa gutunganiriza isi, gutunganiriza abantu mu byabo byose. Nicyo gituma rero iyo Ekleziya Gatolika ivuze ibiraba politike bigoramye, nuko biba mbere biriko bironona politike, nuko biba biriko biratukisha politike. Erega ikintu cyose umuntu atanguye kwihendamo gisha cyononekara. Bwa buryo bwo kwihenda umuntu abagomba gukoresha buraheza bugasubiza inyuma ineza ari kuboneka mu byo yipfuza. Nicyo gituma rero na politique arantegera neza n'undi wese antegere neza. Na politique ni igice cy'ubuzima bw'abantu kibwiriza kumurikirwa n'ijambo ry'Imana. None umukama Yezu Kristu siwe atubwira ati mwebwe muvukana mwese. None abavukana babiri tubabone bariko bararandagurana, tubabone bariko baratuma umwe ahunga uwundi, uwundi asigara yicaye kutwo wa wundi wa mbere yakora, duheze tunume. Ntibyoshoboka.
Murakoze. Twakire Didier ku murongo wa telefone. Wundi Didier, ikaze ku ijuru ry'Amerika, aho uherereye, hama akabazo kawe.
Murakoze gose, ndabahaye mwiriwe kandi ntahimiwe cyane gose. Nyiricubahiro Musenyeri Simoni nta mwana, ndahimbawe gose no kumva mwashoboye kumutumira. Sinza guteba, ubwa mbere kwari uko gukenguruka ku mpanuro nyinshi numvise yamaze gushikiriza ngaha anye. Mbere nshima n'inama yabo ibahuza impanuro bama batanga, izo turazikurikira cyane gose. Nyiricubahiro Musenyeri Simoni nta mwana, hari icyo yavuze mu ntango kijyanye muri ko muramubaza ubuzima yabayemo kugeza uyu munsi ari mu karuhuko k'izabukuru. Hariho kimwe yavuze umuryango w'abihebeye Imana, harimo abafurera, abasaseredoti, ababikira mbere n'abakristu barayiko. Ibyo ndabikurikira gose. Yise abuzuriza Imana bigisha ubutumwa bwo gusubiza hamwe no kurekuranira. Ikibazo canje, hariho umugwi w'igihugu witwa ngo wo gusubiza hamwe no kurekuranira, donc kumenya kahise ijya CVR. Ndashaka kumenya niba ubwo butumwa bwa nyine tubahera uyo mwepiskopi basangiye nabo bandi bihebeye Imana yashizeho umukama ufashije gutora bamufashe ubwo butumwa, hari ico baheza kumbure bagakora na zaba n'impanuro batanga n'irya CVR. Ibyo ndabivuze kuko nigeze kubona igihe kimwe Musenyeri Simoni nta mwana nyene hari ahantu yagiye ari kumwe nabo muri CVR bagiye guhezagira hantu hatawe abantu bishwe muri ya myaka yahera nicyo kibazo nshaka kumenya niba hari ico baheza bagafashanya n'uyo mu gusevera
urakoze cyane Didier ugira umuse mwiza Musenyeri Simoni nta mwana akabazo ka Didier gukorana kwa Severa no muryango wanyu wabihebeye imana uvanzemo abapatri afurera n'ababikira kugarukira he kumeze gute
twebwe turi umugwi ufatanye n'inkuru nziza y'umukama Yesu Kristo nabo bakaba umugwi uhagurutse uvuye mu uvuye mu cipfuzo cagiye kirashikirizwa n'abanyepolitike urabubu badutwara n'abandi babatanze imbere kuko uyo mugwi waduva mu mwumvikano wi Arusha niho rero mu mwaka w'ibihumbi bibiri niho rero nibwira yuko intumbero twembi tugenda dukurikirana zirashobora kwegerana zirashobora kumurikiranira nkako ukure kuriranira ukuri n'ukure kuriranira uwo mugwi washinzwe na leta uriko urakurikira n'ukugerageza kumenya ivyabaye mukuri kwavyo uhezeje kumenya ibyo byabaye mu kuri kwabyo uheze rero uduhamagare twebwe byabaye ko twebwe byabereye byabereye imvo y'umubabaro muremure n'ubu ukiriho mbere uko umara iyo myaka niko uba munini gusumba niko uzogora yuko bawukura mu mitima y'abantu hanyuma rero gutyo tugashobora gushika kukure kuriranira kuko tumenye ukuri kuko tumenye wagiye aronona kandi uwo yagiye yonona kuko nawe yamenye ukuri ashobore kugira ati n'ukuri ndasabye ikigongwe Uburundi bwambyaye ndasabye ikigongwe Abarundi bose bababariye muri icyo gihe kuko abo bari kubarondera ukuri bazoheza bakagerageza bakerekana ingene ibyo byabaye bitabaye gusa kuri kubahutu cyangwa kubatutsi bonyine ukwabo ziyongeye kuraba je nabonye ibyagiye biraba nko 93 n'ubundi ako gatima kace kagaruka niko zewe nagenda bibona ugasanga amakaritie arugaye ibujumbura umututsi ntagereyo kuko abiyugaraniye arabahutu canke umuhutu ntagereyo kuko abiyugaraniye arabatutsi ivyo bigaca vyerekana ingene uwo mugwi wabo ubwirizwa kutwereka ingene abahutu n'abatutsi bombi nyene bagiriwe nabi maze naho boshika kuri bya bindi bita genocide bakagira bati imwe muri iyo honyabwoko harimo abahutu harimo abatutsi icyo gihe kandi bose nabukubahwa nabukugirira neza ariko twebwe abuzuriza amana twebwe duhagarara kuyindi ntumbero y'ijambo ry'Imana ubwo nyene ijambo ry'Imana naryo ntirindira yuko tutirinda guca irya nino turaba uruhara rwa kanaka n'urwa kanaka oya niturinda kuja muri kuja gutondana ibyo byose igicumuro canje nacumvise naho ntogenda kukirata ndashobora kugisaba ikigongwe kandi naho nyine nkumvirwa.
Ego mbega musenye muri 2015 tugarutse muri bimwe bya twe ko turavuga ingene igihugu aho kigeze naho cavuye mu mvuru zo kuyamiriza ikirengo cha gatatu cy'umuhisi Petero Nkurunziza mwarumvikanye muvuga ko abarundi batarabaja ni naho havuye icivugo gifatwa nk'ica batavuga rumwe na leta y'u Burundi bavuga ngo sindumuje ubuja mwase kirya gihe ubimeze gute ubu nta icivugo cyacari cakindi ngene canke byarahindutse bivanye n'igi
yajewe no kuri sindumuja jewe sindumuja jewe nzogapfana nashaka ariho mbere yuko n'abandi bose n'abantu bose banyotewe ukwishyira no ukwizana batagirwa abaja atamuntaza abategeka ikibonekeza yuko atari cyo noneho ibyo byabaye mu bihumbi bya 15 babishize imbere y'abandi bashingantahe atari ababa mu Burundi nguko kwa bo bepiskopi barerekanye yuko iyo icyo kiringo kigira gatatu nyine cyubahiro no kwigendera President Nkurunziza yarondera akari kugishikira buri ubwo buryo nico gituma rero nuno munsi nibwira yuko kitari gushikirwa muri ubwo buryo naho yashubiye gutwara sukuvuga yuko yatwaye afatiye ku ngingo itunganye ika ni nacyo gituma twebwe inama y'abepiskopi twaciye mbere dusokorora akarenge no mu matora yakurikiye kuko nyine tutashaka kwishyira ku iryo tonga ry'ikintu twabonye neza twahavuye tugira tuti si byiza ko tuja gufasha muri ayo matora adatumbereye icyo ibwirizwa shingiro ryacu ryasaba abagiye kwitoza niho rero nibwira ko nuno munsi naho byashobotse bikamara icyo gihe cyo kuvuga yuko byari mukuri oya bwese turazi yuko umuntu wese ashobora kwihenda mugabo ako gato ikeza kaje kujana nuko kwihenda kagashobora gutuma ikintu kiranguka na buhoro buhoro we naho gitaje ngo kiranguke nkuko abantu bose bari babyiteze.
Musenyeri mukuru Simoni Ntamwana, turiko dusa nk'abasozera kino kiganiro, ndabisabire mu minota ibiri mugire ubutumwa muhe impande zitandukanye abanyagihugu inzego zitandukanye Burundi mu Rwanda kuko twaciye hirya no hino ivyo bihugu vyose mu karere kugira ngo muri 2025 Burundi bugiye kuja mu matora na 2027 bizoshika imitima itekanye ya mipaka yarugurutse n'ibindi bitandukanye twavuze akajambo mutekere abatwumvise duhereye ku bategetsi gushika ku banyagihugu tugaca muri za mpunzi n'abihebe Imana nakahe
mujewe mbona ari ijambo rimwe yemwe mbona ari ijambo rimwe nogumako kandi ndamutse ndarigumye ko ndamutse ndariranguye nta rindi shano ryogwa ku gihugu cacu nta rindi shano ryo giteranya n'ibindi bihugu tukaramuka twebwe tugiye dutengatiye neza iteka ry'umuntu ineza y'iryo teka ndatse neza yuko iyo turi hose icyo dukora icyo ari cyo cyose kikagenda kivoma ineza yubera iryo teka hose tuzoheza dukundirwe tuzoheza tworoherwe n'abandi bantu bazotwunganira kuko bazoba babona yuko turiko tuja heza
murakoze cyane cyo bya Amerika.
Ego Musenyeri Simoni nta mwana twihuta ko mwahoze mutwara diocese nkuru ya Gitega iri ku mugwa mukuru ya politike y'u Burundi mukaba mwarigeze no gutwara inama ya Episcopi Katolika muri ico gihugu ndetse no mu mabanga atandukanye muri Republika ya Demokarasi ya Kongo. Twashimire cyane kuri kano kanya mwahaye ijwi rya Amerika. Ejo nitwongera kudodora haba muri Gitega canke i Vatikano aho muri turiko turayagira muzeho twitabe nkuko mwabikoze no munsi.
Murakoze cyane nkuri nzobigamburuka nzi neza yuko ari ikintu gishobora kunganira bene wacu nzogikora n'umutima wanje wose.
Murakoze mubandanye mugira karuko keza kizabukuru.
Murakoze.
Ego. Akari no ngahare ronje uti bakunzi bijwi rya Amerika duce dusozerera ikiganiro muri isanga cuno munsi mwakoze kudutega biri. Ikiganiro muri isanga mwagiteguriye umwongera mugishikirizwa na Diana Nini Nahazwe nariko ndakiremesha ndi muri studio yindwi ku ijwi rya Amerika. Reka nshimire abakunzi batanze ivyumviro abatwandiki kuri Facebook tutashoboye guhamagara kwera kanya na matelefoni ya gera duciramo muradutunga ariko kino kiganiro mukanya muraza kugisanga ku mbuga ngurukana bumenyi zacu YouTube ni VOA radio yacu na Facebook turakibashiriraho mwinga bw'ivyuma. Nshimire abapfasoni babiri twariko turakorana ni ingenieur Saida Hamdum hamwe na Nadia Ta. Twese tubikebanuriye tuyipfuriza kugira ibihe byiza mu byo muri ko murakora mu mutwumviriza aho muherereye ku mice ine igize isi yose ahanje turongera mu makuru ari imbere.